nzamba
nzambira samirana
amakuru na Josephine Jones Munzimana.
Umunsi wa kabiri igenekezo rya gatanu ndamukiza umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane nshuti namwe bagenzi nashimye gukurikira radiyo nzamba agatsiko kawe ndabahimiriwe ndabahimikaza n'ano makuru twabateguriye ayo twabaturakanije nayo tuyahere ku ngingo nkuru zikurikira. Abagabo babiri bari mu rwaruka rw'imbonerakure bari bamaze indwi bafatanwe itonga bizi ibikoresho by'ishyirahamwe Regideso ku mutumba gare muri zone Rubiri zikomine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura baraye barekuwe nyuma yo gufungirwa mu gasho ka zone Rubirizi. Abanyagihugu bakanegura inyifato y'ubutungane kuko biri mu bituma ububisha bwiyongera. Ubukene bw'igitoro bwo mu bwoko bw'amazutu mu gisagara ca Bujumbura bwasubiye kwibonekeza ibituma abiyunguruza bagira ingorane. Muri ano makuru turashika mu buraruko bw'igisagara aho abatonda ku mirimo mu gisagara hagati batoroherwa gushikayo canke kuvayo, abo banyagihugu bagasaba leta gutorera inyishu irama ico kibazo. Imyidogo ni yose mu bakozi b'amashyirahamwe ya leta afite amategeko agenga yiharije kuvaho bemerewe kuronswa mu kwezi kwa cumi k'umwaka uheze uburusho bwahabwa na leta mu ntumbero yo gushyira mu ngiro umugambi wa leta wo kunganisha imishahara y'abakozi ba leta. Abo bakozi bamenyesha ko muri kino gihe babayeho mu buzima bubi bagasaba kurenganurwa. Amakuru twabateguriye saya gusa mu kanya isoko amakuru y'umwiza n'indo.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze amakuru twabateguriye tuyahere ku banyagihugu ku mutumba gahe muri zone Rubirizi komine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura bababajwe n'irekugwa ry'abagabo babiri bafashwe bagiriza ubusuma bw'ibikoresho bya Regideso. Abo bagabo bari mu rwaruka rw'imbonerakure bakaba no mu bajejwe umutekano kuri uwo mutumba bari bamaze indwi zibiri bafashwe bafungirwa mu gasho ka zone Rubirizi bakaba barekuwe batarengukishijwe imbere y'ubutungane. Abanyagihugu basaba umukuru w'igihugu kubagoza abantu bose barekuwe n'inkozi z'ikibi kuko bituma ububisha bwiyongera. Iyi nkuru tuyibaze Pierre Gahungu.
Igitangaza abo banyagihugu bo muri quartier Carama ngo nuko abo bagabo babiri barikuwe inyuma y'indwi zibiri batarengukijwe imbere y'ubutungane kandi bafatanywe itonga. Banegura kandi imyifato y'uburongoye ishyirahamwe Regideso kuko atagushaka yabishizemwo, kandi muri iryo shyirahamwe bamwe bavuga ko ibikoresho byaryo by'amavyibwe.
Bavuze ko bafashwe babiri bitwa Satudi na bitwa Eliya, bose bari bajejwe umutekano muri quartier mw'ijoro. Ikidutangaza abantu bafatanywe itonga inyuma y'indwi zibiri bakaba birereye ngaho. Hari igihe kimwe nje ntaho bashobora kubibona n'itariki zimwe bari bafite muhira.
Basaba umukuru w'igihugu kubogoza abacamanza barekura inkozi z'ibibi ahandi ho ngo ntizizigera zituzwa.
Twiyamirije uko kudahana n'ingaruka zabyo turakebuye ishyirahamwe Regideso. Mwebwe mwamama ariko muri dogi iminsi yose ngo mwibwe ibikoresho. Umuyobozi mukuru wa Regideso ivyo yarabimenye yarabyiboneye nta kintu na kimwe yashikirije. Yari akwiye kugira icyo ashikiriza kugira turabe ko ibi bintu bibadufasha bigahera. Erega ntishobora guhera abafashwe badahanwa basha bitahira. None abo bantu bakira umuntu bakabona urwo rubanza mu isegonda imwe bakarabisha amaso bakaba bitahiye. Yaba byakunda yari akwiye kubabogoza.
Uruganda rw'amakuru rwa radiyo Inzamba agateka kawe twarondeye uburongoye ishyirahamwe Regideso kugira ngo agire icyo bivuze ko ariko ntitwashoboye kumuronka.
Gahungu arakeneye iyindi myidogo myinshi iri mu banyagihugu baba mu makaritsiye y'uburaruko bw'igisagara cya Bujumbura kuko bamaze iminsi bataronka uko biyunguruza bajya canke bava ku buzi mu gisagara hagati. Imvo vyose ni ikena ry'igitoro co mu bwoko bwa mazutu casubiye kwibonekeza ku masaso atandukanye bigatuma amabisi yunguruza abantu ataronka uko akora. Abo banyagihugu basaba leta gutorera inyishu irama ico kibazo. Izo nizo za Bonfils Niyongere.
abanyagihugu bidoga biyunguruza bava ahanini mu makaritsiye ya Mutakura Cibitoke Kinama bavuga ko muri iyi minsi bibagora kuronka uko bashika ku buzi bwabo bwa minsi yose bigatuma badahuza n'abakoresha babo. Umwe mu bava mu makaritsiye yo mu buraruko bw'isagara cha Bujumbura akavuga ko n'abanyeshuri bacegwa ku mashuri kubera ico kibazo co kwiyunguruza.
Abatrawuri n'imirimo mu gisagara cha Bujumbura na cyane cyane aho mperereye muri no turafite ibibazo byo kwiyunguruza kuvejo yasubiri n'uyu munsi kirongera birasubira no kuvuga turadushyirwa ku mirimo yacu turadutonda abakoresha ntibatwumve bakumbura n'aho baje n'izabo abanyeshuri baracyegwa
bagatangazwa n'ikena ry'igitoro ryibonekeza kandi igiciro cyayo cyagabanuwe basaba barongoye leta kugerageza bagatorera umuti ico kibazo kugira ngo ntibasubire mu byahitiye byo kwiyunguruza n'amaguru.
Sasa wale kutisha kiwa doyo mkirema hendo sivire mkio tuwa hitiemu na ya handi hoho pikiye kuya anga alagosi nikuwa sawa kui deplasa kukumu minsi hezi takibuwa wakiko kila genda wale wa dufashi jewa la manula yitoro nukuli tuwashima wacha waki manula kihari na inu mwini wawanda anye watu fasha na ya handi docha vitu gora mgini tulangula mirima ya misi osu.
Tuwamenyesha ko ubwo bukene bw'igitoro cy'umugongo bw'amazuto bwatanguye kugira ingaruka mbi ku biyunguruza. Abanyagihugu ba mu buraruko bw'isagara cha Bujumbura bababazwa n'uko ubu mu kwiyunguruza mu modoka ibonetse bategekwa kwicara ari abantu batandatu ku ntebe yagenewe abantu batanu.
Bose siyongere nawe nyine tumukengurukire mu kanya makuru twabateguriye tuca tuyabandaniriza mu gisata cy'intwari bereye n'ubutumwa.
Inzamba
imyidogo ni yose mu bakozi bamashira hamwe ya leta afite amategeko ayagenga yiharije imbonyamukuru akaba nuko mu mwaka wa 2015 leta yafashe ingingo yo guhagarika uturusho yahora iha abakozi mu numero yo gushyira mu ngiro umugambi wa leta wo kunganisha imishahara y'abakozi ba leta. Abo bakozi bakavuga ko umushikiranganji w'ubutegetsi bwa leta mu mwaka wa 2023 ari mu nama nshinga amateka yari yavuze ko ubwo burusho bagiye kubuhabwa ariko ngo bararindira amazahera mu nzira basaba ko borenganurwa kuko bugarijwe n'ubukene n'inzara mu gihe ibintu byose by'isoko byaduze igiciro. Inkuru ya Olivier Gakima.
Nk'uko amakuru ava muri bamwe mu bakozi ba leta bakora muri ayo mashyirahamwe ya leta afite amategeko yihariye, leta mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yarafashe ingingo yo kubirahagaritsa uburusho yahuriyeho abakozi bo muri ayo mashyirahamwe mu ntumbero yo kuringanisha imishahara ku bakozi bose ba leta. Ayo makuru akavuga ko abo bakozi bihanganye kuko bari babwiwe ko iyo ngingo izomara imyaka ine ariko ngo bararindiriye barabura. Basaba ko botunganirizwa kuko umushikiranganji w'ikigega cya leta mu nama nshingamateka yari yavuze nta minsi myinshi yari iheze ko ico kibazo kigiye kuva mu nzira nk'uko umwe muri abo bakozi abyigana.
Umushikiranganji w'ikigega cya leta ariko arategurira abashingamateka ibijyanye n'amafaranga leta itegekanye gukoresha mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ushyira w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane niho yavuga yuko byatumye amafaranga yiyongera bagakoresha menshi harimo n'uko bagiye kuzicura uturusho twaba duhabwa abakozi ba leta bakora mu mashyirahamwe ya leta no mu bigo bya leta bifise bigengwa n'amategeko yihariye ko abagengwa n'amategeko agenga abakozi bose ba leta nukuvuga komisiyo pibiliki ko bobo ibyabo bitungana. Niho ndi mugabo ubu rero turarindiye amafaranga twahembwa mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu niyo tugihembwa ubu kandi inzara ibintu nabyo bibandanya biduga bikaduga. Ikiro cy'umuceri cyagurwa amajana atanu ubu kigurwa ibihumbi bitanu bihumbi bitandatu. Murumva ukuntu ibintu byaduze. Bityo dutangaza ni uko hari agakerere amasendika ntavuga kuko nta esipasi nini bafise bavugiramwo. Twebwe rero abakozi ba leta twarabuze ukuntu tubigenza inzara yatwi twarapfuye tubura imva. Aho umukozi agenda ku kazi n'amaguru yaruze amafaranga ya bisi ashyirirwa ubusa kubera adashobora gufungura. Umukozi ashobora kugenda ku kazi agakora n'inzara mu nda agacurika umukandi ibintu bitegeza ahantu kandi hariho abaguma bifungurira.
Kuri ayo makenga ajanye n'ico kibazo uruganda rwa radio Inzamba Gateka Kawe rwashoboye kuronka abo mu bushikiranganji bw'ikigega ca leta kugira batange umuco kuri ico kibazo.
Olivia kakimara kenuye mugisata cindero igikogwa cy'ukwiragiza abigisha aho batakwiye mu gihugu ho déploiement des enseignants muri Faransa ngo caranzwe n'utunenge twinshi muri uyu mwaka w'ishuri turimo ibyo binegurwanya sendika y'abigisha CONAPES kavuga ko iyo mwigisha arenganijwe muri ico gikogwa usanga akora akazi kiwe adatekanye bigatabigira ingaruka mbi ku kanovera k'inyigisha atanga sendika CONAPES isaba leta gutunganya neza ico gikogwa kuneza y'indero mu Burundi. Dutege amatwi Emmanuel Masandari arongoye sendika CONAPES.
Icyo gikorwa cy'igikorwa baravuga bati aho umwigisha azoba yajanywe hanyuma ikibazo kiboneka aho yahora akorera bivanye n'uko hari ubwiye mu rugaruro rw'izabukuru canke ahindurirwe akazi canke witabye Imana uwo mwigisha niwe adocagaruka aho bari bamurungitse bakarondera umwigisha mushasha. Icyo gikorwa birababaje ko nticyakoze kubera yuko bahengereye abigisha bagiye kubakwiragiza hirya no hino baca bahazana abigisha bashasha ariyo bitangura akazi. Neza yuko uwo mwigisha yagiye gukorera ahandi akumva aho yahora bahazanye ubundi mushasha numva yuko ariko arakora uno munsi akora agororokewe kuko atabona yuko yarenganijwe. Icya kabiri byavye ubuzima bw'ubumwe na bumeze kubaka ingo zibiri n'ikibazo gikomeye cyane kuko iyo bamurungitse usanga ahura n'ibibazo bivinge n'abaho ngene yiyunguruza aho yasanzwe naho ateza kubandanya atunga umuryango n'undi cyo gukora ibibazo bikomeye. Icyo bituma rero umwigisha akora atagororokewe gira ingora nabo ni bande n'abanyeshuri kuko wigijwe n'umuntu umutima adatekanye kuva no mu gutanga ubumenyi bitubigorana. Iyo twasaba yuko ahubwo ubushikirangaje bw'indero bubyicarira bugatora umuti neza hanyuma aho ibibanza bibonetse aho kwashyira abigisha bashasha bahagaruka nabo onye kugira ngo bakore batekanye mu mutima bumve neza ko umukoresha ariyo leta abaha agaciro abaha ikibanza bafise kandi bateza kuronka.
Emmanuel Masandara arongoye sendika CONAPES yabivuze kuri uno wa kabiri kuri radiyo Konesha FM. Ni kuri iyi nkuru ivugwa mu gisata cy'indero duciye dusozera ko amakuru twari twabateguye kuri uno wa kabiri. Reka nshimire buri mwese mwadutezeho abiri, nshimire na bagenzi banje bafashije kuyegeranya. Kuri mikoro mwari kubona Josephine Johnson Nkunzimana, ndabifurije kuranirwa mu byo murimo naho ubutaha.